Pit Radio. He's Weed the Maker. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, namwe mucukura radio yanyu ndetse namwe mwatangwe kumviriza radio Ijwi rya Amerika mukizibuka. Turongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Frederic Mundikije atiramije ibiganiro byo ku isaha. Uyu munsi ni ku wa gatandatu, tugiye guhera ku makuru ya karere k'ibiyaga binini bya Afurika arimo ikiganiro iwanyu mu ntara, naho guhera saa 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki. Amakuru tuyahere Kigali mu Rwanda, aho ubugenzacyaha bwa gisirikare bwatanguye kwigiranya ibimenyetso ku basirikare bo mu ngabo z'u Rwanda ikekwa ukubagura abanyagihugu b'Inyarutarama mu gisagara cya Kigali. Ni inkuru twateguriwe na Eric Bagirubusa, umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika.
Ikusanya makuru ku byaha abasirikare bakekwaho ryakorwaga n'ubutabera bwa gisirikare kandi rigakorerwa mu ruhame aho bikekwa ko ibyaha byakorewe. Ku kigo cy'urwunge rw'amashuri rwa Remera hagaragaraga abasirikare benshi cyane barimo abakuru barangajwe imbere na General Major Mubaraka Muganga ukuriye ingabo mu mujyi wa Kigali no mu ntara y'Iburasirazuba. Ikigo cy'amashuri cyari cyagoswe n'abasirikare, umutekano wakajijwe bikomeye, gusa bakekwaho ibyaha bo ntibagaragaye. Abaturage batandukanye batuye mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri Nyarutarama bakunze guhamagarwa n'ubugenzacyaha bwa gisirikare bubabaza ku byo bazi bukurikiranyeho abo basirikare. Umwe mu bakoraga iperereza yabwiye itangazamakuru ko kugeza ubu abasirikare bagera kuri batanu aribo bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho ibyaha bikomeye. Kuri uyu wa gatatu bw'Ijwi rya Amerika yageraga Inyarutarama, umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze yadutangarije ko ibikorwa by'ihohotera birimo gufata abagore n'abakobwa ku ngufu byari bimaze ibyumweru bigera muri bibiri bikorwa n'abasirikare bafatanije n'inkeragutabara.
Bimaze igihe kuko abakobwa barenze icumi bo bamanje kujya basambanywa, abandi bagakubitwa, noneho barabiceceka. Umusirikare uzaza agasohora nk'abasore babiri mu nzu, byamara kubasohora umwe agasigara bakubita, undi akinjirana indaya mu nzu agafata imbunda akayikingisha urugi yeza akarungura indaya. Nibwo rero byabacanze babona ko atari kubakura hanze, babona ko hari ibindi byinshi inyuma, baraturika baravuga natwe tubasha kubimenya.
Abahohoteye bagashima ubutabera bwa gisirikare kuba bwahise bwihutira ibirego byabo.
Ni byiza cyane, biradushimishije kubera yuko natwe buriya tugiye kurenganurwa n'abandi baturage bose, ntabwo bacyongeye guhohoterwa. Ubutaha ni ukwitabaza inzego zibishinzwe za leta n'ubundi RDF.
Uko byagenda kose natwe ubutaha n'undi wese wakongera kuduhohotera twahita duhamagara, kuko twabonye ko igihugu cyitaye ku baturage kikaba kibakurikirana mu mutekano wabo rusange.
Ariko se ni kuki bavuga ko bahohotewe bari baranze kubitangariza inzego zibishinzwe? Twavuganye na bamwe bari bategereje kubazwa n'inzego z'ubugenzacyaha bwa gisirikare.
Ntambwe yabayeho twebwe twari twabuzwa dushobora kuba twarega. Tubibwiye umunyamakuru w'umudugudu wacu aravuga ngo ntabwo akagari ka Nyarutarama kemerewe kuba kahana abasirikare ngo ni uko zabigeza mu nzego zo hejuru. Twebwe twaratinyaga cyane kubera ko bari baraduhabije tutakirara no mu ngo zacu.
Yambaye umwenda wa leta ntabwo ugomba kuvuga uti bikunda byanga bari mu kazi k'umutekano, ariko tubonye batandukiriye batangiye gukubita abantu turavuga tuti ntabwo ibingibi bishoboka, bishobora kuba ari atari abasirikare b'igihugu wenda ari abagihishe inyuma, reka tubimenyeshe ubuyobozi bw'igihugu bwa gisirikare.
Ariko bwana Jean de Dieu Shikamuturanye n'abahohotewe bakavuga ko mu gutinya kuvuga akarengane kabo n'ubusanzwe bari batamerewe neza kubera imibereho.
Ikibazo urebye gikomeye gishobora kuba cyarabiteye ahangaha, twari tumaze iminsi mu kibazo cyo gusenyerwa n'ubuyobozi. Intekereza ko ubwoba abaturage bari bamaranye iminsi bushobora kuba buri mu cyatumye bavuga bati ni inzego n'ubundi z'ubuyobozi, bagasa naho batinze gushyira iki kibazo ahagaragara.
Shikamagashimi intambwe y'ubutabera ishobora gutanga mu maguru mashya ku bahohotewe, ariko agasaba ko no mu zindi nzego byakabaye bityo.
Ntabwo rero mu by'ukuri twavuga ngo gisirikare muri rusange cyatumye bari abantu gukora biriya bintu, babikoze ku giti cyabo, ariko turashima imbaraga tubona biri gushyirwamo. Bigaragara yuko ubutabera dushobora kuzabubona, ubu butabera buri mu gisirikare bibaye byiza bwakomeza no mu zindi nzego za gisivire, kuko usanga ubutabera buri mu gisirikare iyo ugeze mu gisivire butagaragara.
Agakomeza atanga icyifuzo cyane bitari kugutanga ubutabera gusa, ahubwo no kuzibuka bahohotewe.
Icyifuzo jyewe nakifuza ni ubutabera bunyuze mu mucyo, abakoze biriya byaha bakabihanirwa koko, ariko mu by'ukuri abahohotewe nabo bakwiye kwitabwaho, kuko ngira ngo mwara barabibonye hari abafite ibikomere hari abavuga ko bafashwe ku ngufu kugira ngo iyo umuntu yamaze kugira ihungabana rimeze gutyo abagomba kwitabwaho mu buryo bwa ari bwo bwose bushoboka nge ndumve cyari cyo cyifuzo ntibirangirire mu butabera gusa nabo bantu bagizwe hizo ngaruka igisirikare kireba uburyo cyabafasha
amakuru agera ku ijwi rya Amerika aravuga ko mu kagari ka Nyarutarama ibikorwa by'urugomo no guhohotera abaturage byaba byaratangiye ahagana mu matariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2020 aravuga kandi ko aba hari inkera gutabara yafatanyaga nabo basirikare yari yarashatse gutoroka ubutabera ariko ifatirwa mu mayira ntihagaragazwa icyaha ku kindi mu bikurikiranyo habo basirikare ariko ibikomeje gushyirwa mu majwi ni ugufata abagore n'abakobwa ku ngufu gukubita no gukomeretsa n'icyaha cy'ubusahuzi inzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha bwa gisirikare zadutangaje ko nizimara gukusanya ibimenyetso zizahita ziregera urukiko bakatumenyesha umunsi w'urubanza mu mizi mu bihe bya vuba zikavuga ko byanze bikunze igisirikare cy'u Rwanda kitarota cyihanganira umuco wo kudahana eh bagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
tukubitire mu Burundi aho mushikiranje utungane humuriza abanyororo bari ku tondi kwa bagiriwe kigongwe n'umukuru w'igihugu ko bazotangura kurekurwa mu ntango z'ukwezi kwa gatanu kuza yabitangaje mu kiganiro giranye n'amenyesha makuru ejo ku munsi wa gatanu inkuru ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi baryo twasemewe na mugenzi wacu Desire Hatuyimana ari Kigali mu Rwanda
Inyungo y'umukuru w'igihugu yo gutezurira bamwe mu bapfungwa niyo kuva mu kwezi kwa 12 umwaka uheze w'2019 iyo nayo itomora ko bapfungwa bategereza ko baratanguye gusohoka amabohero kuva mu kwezi kwa gatatu uno mwaka w'2022 ishyirahamwe tabariza gishinze guharanira agateka k'abapfungwa rikanebagura ingene iyo ngingo yatebye kujya mu ngiro Jean Marie Shimirimana arongoye ishyirahamwe tabariza
Twebera n'umubabaro mwinshi kubona hariho bene wacu bakigoreye mu mabohero kumbe ngingo ya nyene cyo bayo yari yabageze ko kugirwa amahirwe yo gutaha hanyuma twebwe tukabona yuko bitaraja mu ngiro uko twabitipfuza twarabonye ko mu minsi yeze umushikiranganje w'ubutungane umunsi mu kwezi guheze ko kwibuka umunsi mukuru wahari w'abakenyezi twarabonye ko yari kuri abakenyezi bo mu ibohero rya Mpimba rero tukavuga tuti hari hakwiye gutahana n'abasaza babo bakaryoherwa bose bagataha kandi ari benshi twibaza ko umushikiranganje ko vuba na bwango yoshira mu ngiro iyo ngingo by'ukuri abo banyororo bakava mu mabohero
umushikiranganje w'ubutungane mu kiganiro hayo imwe mu maradiyo asamiranira ku butaka bw'u Burundi arahumuriza abibaza ko gushira mu ngiro iyo ngingo byatevye umushikiranganje Aimé Laurentine Kanyana akavuga ko hari ibikorwa by'ibanze ubushiranganje bwabanje gukora
umugambi uri kuragenda neza kuko bisaba yuko tubanza kandi kuraba neza abo bantu tukiga amadosiye yabo kugira ngo tubone abakwije ibisabwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu rero twarabanje turakora ubwa mbere ibijyanye n'abakenyezi n'ibijyanye n'abana baba bari mu bigo by'igororero ubu rero duherutse kurekura abakenyezi nibo tuko turakorera ko hanyuma abandi nabonye na Marise aguma kogwa
Mwishyirahamwe ntabariza babona ko kubona icyo gikorwa cyaratevye byaba byatumwe n'uko abari mu mugwi ujeje gushyira mu ngiro iyo ngingo bo bari bake Jean Marie Shimirimana arongoye iryo shyirahamwe agasaba ko abagize iyo komisiyo bokongerezwa kugira bikunde abafungwa batezurirwe
umugwa warugizwe n'abantu 13 bari abantu benshi mugabo uwo mugwi ubu unya wamaho ukaba ugizwe n'abantu ba Kenya sinzi rero ko bashatse yuko abo bantu ba Kenya nibo bashobora gukora ibyo binaje magatose ariko agatose urumva ko kaca kabamaza umuntu yari ari kwakabahera amezi atatu atarare kugwa shirane urumva ko agatose kaba kamaze kujamo icyo kogwa ubwa mbere ni uko nyakubahwa umushikiranganje w'ubutungane yokongereza iyo komisiyo abo banyororo bakava mu munyororo
umushikiranganje w'ubutungane arahakana ko kutarikura abafungwa ku gihe kutaturutse ku buke bw'abagize umugwije rw'icyo gikorwa umushikiranganje Kanyana akavuga ko irekugwa ry'abafungwa izotangura gushyirwa mu ngiro mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uno mwaka
turizera yuko tuba twahejeje kandi twifuza yuko aco kuba neza kugira ntihagire abamwe bahora bazi baridoga yuko batashikiriwe tubirabe neza nabo bashikirwe ntihagire basigara baridoga by'ukuri umugwi urimwo abakwiye kandi dusanze badakwiye bivanye n'ibikorwa bihari turashaka kubongereza abakozi turabafise kandi n'uburyo butegekanijwe kugira ngo bashobore gukora buriho kuvuga nta kibazo na kimwe cyari cyo tumari kuko kidakora ni ikorwa dufite ku muzirikani kuko turifuza ko abo bene igihugu boshora gusora mu muryango yabo kuko bari byiza cyane ko ubuzima bwabo bubandaniza hanze natwe biraduhimba.
Iyo ngingo y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yo gutezurira bamwe mu banyororo yerekeye abamaze gukwiza icya kabiri cy'umunyororo kandi bigenjije neza abana n'abakenyezi n'abagwaye indwara zidakira batazwi igitigiri gushika ubu abo bakazotogwa mu bigo n'amabohero bigera kuri 11 biri mu ntara zitandukanye z'igihugu.
Ndaje kumbira ya Jamhuri ya Amerika mu mwanya ukurikira turabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba, mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Iwanyu mu ntara y'umunsi tuhere mu Rwanda aho leta ivuga ko yiteguye kuzitaba mu rubanza rwa Colonel Tom Byabagamba na Frank Rusagara baregeye urukiko rw'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Abarega barasaba urwo rukiko kubakuriraho igihano cy'imyaka 15 bahawe n'urukiko rw'ubujurire rwo mu Rwanda. Barasaba ko rubarekura. Asumutakaboyi nibyo atubwira.
Colonel Tom Byabagamba na General Frank Rusagara wasezerewe mu gisirikare cy'u Rwanda bamaze imyaka igera kuri 6 muri gereza ku byaha bitandukanye bakurikiranyweho. Bajuririye urukiko rw'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba basaba kwigihano cy'imyaka 15 baherutse gukatirwa kuwa 27 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize n'urukiko rw'ubujurire byakurwa. Colonel Tom Byabagamba wabaye umuyobozi w'abarinda umukuru w'igihugu yahamwe n'ibyaha birimo icyaha cyo kwangisha abantu ubutegetsi, icyaha cyo gusebya leta, icyo guhisha nkandi ibimenyetso byagombye gufasha kugenza icyaha gikomeye n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu cyangwa ibimenyetso biranga ubwigenge. Retired General Frank Rusagara we yahamijwe ibyaha birimo kwamamaza nkandi bihuha, kugomesha rubanda, arwangisha ubutegetsi buriho, gukora igikorwa kigamije gusebya leta ari umuyobozi ndetse no gutunga imbunda binyuranyije n'amategeko. Mu kirego abaregwa bagejeje ku rukiko rw'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba, Colonel Tom Byabagamba na Brigadier General Rusagara basabye ko ibihano bahawe biteshwa agaciro. Basabye kandi urukiko gutegeka intumwa nkuru ya Leta y'u Rwanda guhabwa imyanzuro y'urubanza rwabo rwaciwe n'urukiko rw'ubujurire mu kwezi kwa 12 umwaka ushize. Ijwi rya Amerika ryavuganye na Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda Busingye Johnson akaba n'intumwa nkuru ya Leta mu magambo make asobanura kuri urubanza baruzi kandi biteguye kuzaruburana.
Twarabibonye, icyo twiteguye gukora ni ukuburana.
Ni ukuvuga ngo namwe muzohereza intumwa yanyu muri rwa rukiko.
Tuzaburana, none se ko bareze tuzitaba tuburana.
Hari icyo byahindura rwa rukiko, hari icyo byahindura ku byemezo igihugu kiba cyafatiye ababuranyi bacyo.
Tuzitaba tuburane, nibyo nzi. Tuzabimenya nyuma. Se tuzitaba tuburane.
Bizavamo mu byubahirize.
Tuzitaba tuburane. Icyo uno amagingo ya nicyo nakubwiye.
Ibindi bizavamo tuzabivuga nabo hageze.
Tuzitaba tuburane. Nta kindi mfite.
Umwe mu banyamategeko bahoze bunganira Frank Rusagara Maitre Buhuru Pierre Celestin yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko imyanzuro y'uru rukiko ishobora kubahirizwa binyuze mu buryo bw'imibanire y'ibihugu.
Rwa rukiko rero fashe icyemezo, icyo cyemezo kinyura mu buryo bw'inama, cyemezo gishirwa mu bikorwa ariko binyuze mu nzira ya diplomasi. Nta force mu gifaransa yita force coercitive, nta force coercitive, nta force obligatoire cyo gihugu kiba gifite kubishyira mu bikorwa. Uretse ko binyura mu nzira za diplomasi, igihugu kibonye analyse iturutse mu bandi bahanga bo mu rwego rw'akarere bababwira bati ahangaha urubanza rwaciwe nabi, biragaragara ko ibindi bitagombaga gukorwa. Icyo gihe binyuze muri diplomasi bashobora kubishyira mu bikorwa, umuntu bakamurekura.
Ntabwo ari ibintu wakwizerana kwijana ko byagira icyo bihindura mu gihe ya diplomasi itakunda.
Birabyihindura kubera yuko urukiko n'urukiko ruba rureba rwashyizweho na karere. Icyo gihugu cyacu nacyo kiri muri ako karere. Igihugu cyacu nacyo kiri muri ako karere kandi cyemera urwo rukiko, rwacyemera izo institution zashyizweho ibihugu bihuriyeho. Iyo nama babagiriye bayishyira mu bikorwa wenda mu buryo buri diplomatike.
Biterwa igihugu kiri suverenite y'igihugu bashobora kubishyira mu bikorwa cyangwa ntibashyire mu bikorwa.
Abaregwa basaba ko barekurwa kuko bafunze mu buryo bunyuranije n'amategeko. Bavuga ko bafungiwe mu kato no muri gereza zitemewe bihabanye n'amategeko y'uwo muryango, ay'u Rwanda n'amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa kiremwamuntu. mubindi byabagamba saba harimo kurukiko rutegeka kwasubizwa mu mirimo ye ya gisirikare n'amapeti n'impeta za gisirikare yambo aba basirikare bombe bari bafite imyanya ikomeye mu buyobozi bwa Perezida Paul Kagame to byabagamba yabaye igihe kitari gito ukuru w'ingabo zirinda Perezida Paul Kagame nyuma yaje koherezwa mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo ayoboye umutwe w'ingabo z'u Rwanda zari zoherejweyo Nawe Jenerali Rusagara yabaye umujyanama mu bya gisirikare mu biro bihagarariye u Rwanda mu Bwongereza akaba ndetse yarigize no kuyobora urukiko rwa gisirikare n'umwe mu basirikare b'u Rwanda bafatwaga nk'impuguke akaba yarakunze kugaragara mu maka z'abanyabwenge zibanda ku mateka y'umwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda si ubwa mbere abakatiwe n'inkiko zo mu Rwanda bitabaje inkiko mpuzamahanga kuko mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2018 urukiko nyafurika rushinzwe uburenganzira bwa muntu rufite icyicaro muri Tunisia rwategetse leta y'u Rwanda kwishyura Ingabire Victoire indishyi z'akababaro zingana na miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda uru rukiko rwavugaga ko uyu munyapolitiki utavuganwe na leta y'u Rwanda ndetse n'umuryango we bahungabanijwe n'ifungwa rye itariki ya 14 z'ukwezi kwa 12 uyu munyapolitiki yagiriwe imbabazi n'umukuru w'igihugu asohoka muri gereza Assumpta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Noneho tujye muri Tanzania mu nkambi ya Ndota impunzi z'abarundi zihangayikishijwe nuko icyorezo cya virusi ya corona kiramutse kihageze cyakoreka inkambi kubera imiturire y'izo mpunzi barasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kubarwanaho babafasha uburyo bwose bwo kuyikumira inkuru y'ijwi rya Amerika ryateguye hifashishijwe abanywanyi bacu turagezweho na Desire Hatungimana
abarundi bahungiye mu kambi ya Ndota mu gihugu cya Tanzania bavuga ko uburyo babayeho begeranye ari benshi ari bimwe mu bishobora korohereza coronavirus kurandagata igitera amakenga izo mpunzi zisigaye zirenga gati 76,000 nk'uko ibiharuro vya HCR bivyerekana nuko babanye hafi na hafi kandi mu mazu mato akwiragiye mu mazone 21 agize iyo kambi abarundi bavuga ko bafise amakenga akomeye mu gihe baba bagiye gutega ibifungurwa aho usanga bari mu musonikano udasanzwe mu bibanza bitanu batorera mu ifungurwa Ivyo navyo ni kibanza kiri muri zone ya 5 ikiri muri zone y'indwi hamwe n'ikiri muri zone ya 18 izo mpunzi bagasaba ko muri ivyo bibanza hategurwa mu buryo bw'isuku no mu buryo utoroheza uwo mugera kuranda gata
turaje ingingo zafashwe ntizishemeye kuko urujya n'uruza ni kwinshi ngamwe kandi no kuvuga nk'aba Tanzania basanzwe bakora mu mashyirahamwe afashe impunzi ngamwe kandi iyo basohotse nyuma y'ikambi baratembera mu ntara zitandukanye z'igihugu kandi zikikiza cyemera kominike kwa kisezo kiri n'umuhino gihugu hanyuma iyo bagarutse mu ikambi mu bikorwa byabo bya misi yose cyo gufasha impunzi nta ngingo tujyanye no kwikingira tubona bafata kuko barinjira ku bwinshi nta bipimo bihari ikindi nacyo abantu baguma bakoranira hamwe mu ikambi ko kubijanye n'imfashanyo bahabwa zifungurwa no kuvuga ikambi ya Nduta irimo abantu 76,000 834 abo rero bahuriye ahantu hamwe iyo bagiye gutora ibifungurwa urumva ko ngaho bashobora kwandikizanya byoroshe ikunyananya rya 5 gipima dusanzwe dufise ngaha gipima abo barwayi
mu gihe uwo mugera watandukira iyo kambi abarundi bafise amakenga ko byonyaruka kwanduzanya
natwe bw'impunzi dufise ubwoba bwinshi cyane burenze kubera nk'ubu iri nziza mu mpunzi nta muntu n'umwe yosigara kubera turi ahantu hamwe turundanye turi benshi turasaba rero haserira b'ukuntu itwirukira iyo ndwara ntidutere natwe
kuko turamaze kumva yuko imaze no gushika muri kino gihugu cyacu kigo turimo cya Tanzania baravuga ko hariho abantu bamaze kwandura iyo ndwara hanyuma natwe nk'impunzi tuba ngahinduka tumaze kuraba tukabona ngene tubayeho turese ubwoba ko natwe iyi ndwara ishobora kudushikira umwanya wari wose rero turasaba abajejwe iby'impunzi batube hafi kugira ngo iki kiza ikitumare
kubw'izo mpunzi harakwiye izindi ngingo nko kugabanya uruja n'uruza rw'abinjira mu kambi bavuye hanze no kuronswa isabuni zo gukaraba kuko gushika ubu bakaraba amazi masa mu mihana yabo ivyo bavuga ko bidakwiye kwirinda uwo mugera
turasaba ko botoroza ibikoresho by'isuku kugira ngo tuze turagira isuku cyane turakaraba cyane kuko ubu hariho ishyirahamwe ryitwa Oxfam ryahora rizaraduha isabuni kwe tuza turakoresha mu kazi ka sugumwe no gukaraba ariko bidushira hamwe byaragiye ikibaho cyasubiye n'irindi kitwa NRS ariko naryo je sabone ntaje biduha rero turatakanze kugira ngo badufashe twige impunzi
ibikwiye abyari bikwiye bari gushira ku mihana yose bakongeza ko buduhu amaomo bakazana bivanye n'isuku rike naryo nyine n'ingorane n'uko gwemera kirane
yego bafashe ingingo amashuri bayahagaritse bugaya amashuri kumvo yuko iyi ngwara yiyava ifata abantu benshi bari hamwe abanyeshuri ubu bari muhira mwishyirahamwe PAM ritanga ibifungurwa haherutse gufatwa ingingo yo gutangira ifungurwa bimara iminsi 42 mu gihe bahora batanga iby'iminsi 30 iyo ngingo nayo nyene PAM ivuga ko izofasha kugwanya amahuriro y'abantu benshi mu biringo byinshi ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe bakorera mu iyo kambi naryo rivuga ko rigiye gutanga inyigisho ku baforoma mu bijyanye no kugwanya umugera wa corona amakuru dukura ku rubuga rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitawe impunzi ku isi yose avuga ko iryo shyirahamwe rikeneye miliyoni 255 z'amadolari y'Amerika kugira ngo ishobore guhangana na coronavirus mu makambi y'impunzi ari hirya no hino ku isi. Abarundi bahungiye mu kambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania barashima kubona ibitaro bizofasha gupima no kwakira abashobora kwandura uwo mugera byarubatswe n'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe. Ibyo bitaro navyo bikaba bifise ubushobozi bwo kwakira abantu 150.
Arakoze Desire Hatungimana watugezaga hiyo nkuru noneho tujye mu Burundi aho imiryango irenga 200 muri komine Rumonge yasenyewe n'imyuzure yaturutse ku mvura nyinshi imaze iminsi igwa muri iyo komine intara ya Rumonge. Ubu bari ku gasi Eloge Wilikaneza arakomeza inkuru.
Ikiyaga Tanganyika amazi yacu yaruzuye cyane arenga inkombe muri iyi minsi heze bivuye ku mvura nyinshi imaze igihigwa mu ntara ka Mazi Umugamba no mu mirwa zigihanamiye imivo n'inzuzi bicisukamwo navyo birarengerwa. Amakuru ya Amerika yahawe na bamwe mu babakumugwa mukuru w'intara ya Rumonge yakemezwa n'abajejwe intwaro nuko ku munsi wa kabiri w'indwi hari imiryango igera ku 200 yataye izabo bitewe niyo myuzura y'imvura ija gusaba indaro ahandi kubera amazu yarengewe n'amazi hamwe n'isuri. Abari bakigerageza gushika ubu kwinanata n'abacuruza bakorera muri ako gace mugabo nabo nyene bemeza ko baherewe. Uyu mugabo adandaza ubufubwa imyumbati
yego kabisa nkuko mubibona namwebwe amazi ahaye baduteye kandi yandi makiyosiki bayibona ko tuzinga amapantagira mu ntege umudandaza nsanzwe suri kivunde cyane rwose ngakuruzi nuvuga jewe ni ku munsi narangura kabiri muri 153 ku munsi byahera ariko kumbuza uko abakiri batamwantu baca iri mu gitondo ndabizanye bisha kumara nk'ukwezi tarahera no kuvuga umuntu ko twaraba ko turahomba kwebi ni hatari umuntu akiri kujya kuvuga n'ibyareka.
Uwo mucuruza wundi nawe yasigura ko badandaza batari bake bagenzi be bazomara n'imiburiburi ukwezi kose badasubiriye gukora.
Dufite kamara amazi menshi abakiriya cagabanuka ibyo naje nimeze nk'ibyegera bava mu ruzi barengana abarubyi amacaba nta muvema iki hari imbere y'amakiyosiki kubera amazi ari menshi bamwe bamwe muri twebwe kubera tuza turara yo gusa abamazi atarinjira indani abandi nao cami ama hagarika gato bakarindira igihe gito yikoresha kumara nk'ukwetse kurenga bivanye n'aho amazi azogabanukira.
Amenyesha ko abari batunzwe n'urucuruzwa rwaho ku nkengera za Tanganyika bagiye gutoroherwa. Ibijyanye n'amatongo hamwe n'abubaka ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika mukuru w'inama nkenguzamateka yabigarutse ko ku munsi wa mbere w'indwi mu nama yakoresheje abajejwe intwaro n'umutekano muri iyo ntara yumanuko bushyira uburenganzira bw'u Burundi. Kevin Yandikuri yavuze ko abatubahiriza amategeko bashobora no kuraswa.
Ema tongo bavuga ugura utagura umviriza ngaha unyarumwonge kari mu bivuga ugura utagura mu metero 150 muzuterana intambwe mvyihuta tugo ducibarabara ligabura sase inkandi nahandi hepo n'amasasa zovuga igihugu kugirwanira munsi y'imetero 150 nta uzokubaka uyemera nagenda tanguye reka sisamba rya nyinakuru siyo samba la bibi siyo samba la bibi mubambiye uwahenzwe akagura muri sase nkandi yarataye amahera ndakivuze asigaye ameza ariko mpeze manda aho nzoba ndi hose nzogerageza nzo asa ingufu z'ukuvuga ndazivise bazovuga ati wahora ari mukuri na mahinyo z'amateka yavuze bakunda kuvuga ngo nimvuga ibintu n'ibitandaba byose birandaba natowe n'abene gihugu bose byo 2022 no muri sena na rosa amajwi yose gicana kwijana sivuga bize ndiko ndavuga mbugira abanyagi bose kumeteje na 50 ubu twavuze ministere gira ahantu hatarubakwa na kazuna kamwe hose bashobazibira nta n'imizo zo kubakwa basa ningabo zo faziza barwaga zigende kuba kugabanya kukingira igihugu ikiyaga nubuzima zo gukingira naho muza zozuruka yibatse nka zibiri sivyo kanu muca mugena mu yasha muca bahukipa ubwo kamwijoro usanga barugwe bahagariye igihugu rero ntabe bibaza ngo uko imitsi hera ngo bizokoroha nuko bwo mu tungane si mu tungane gusa ni heshi
buramatari bintara y'umwonge nawe Juvenal Bigirimana yibukije izari mazimisi ibivugwa ko hari gice cegereye Tanganyika caguzwe n'umuzungu w'umubirigi
umisi hese na bimwara byumvise nyene iteka aho bavuga yuko hari abazungu b'ababirigi baduze inkengera y'ikiyaga mugabo inzego za leta zaraje bararaba basanga ibyo bintu sivyo kuko abafise ku nkengera y'ikiyaga bariho kuva kera mugabo twasanze abenshi muri barabarundi kandi baharose intara ya Rubongo itaravuka abo rero leta izoheza iraba ingene ibagenza mugabo turasubiye kwemeza ko atababirigi bariko baragura imeteri 150 z'ikiyaga ku birometero bishika 200 nk'uko twumvise ko twasanze ibyo atari byo
Mugabo nahura matari wa Rumonge aremesha mukurira makuru y'u Amerika jyahawe n'abari mu Rumonge nuko umukuru mugambwe Sende DFDD ku mutumba wa Kizuka yarasanzwe yatwara ishuri nshingiro rya Kizuka ya mbere muri komine Rumonge yakubuye amabanga yiwe yose kuva kwa 16 kwezi kwa 3 guheze inyuma yo gutanga ubutumwa bw'amajwi ku rubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp atabaza kugira ngo igurishwa ry'ibyo bibanza rihagarare Samson Yongabo yari yahungiye muri Tanzania indwi zibiri imbere yaho mu Burundi naho leta yashyizeho amategeko menshi yabuza bubaka ibibanza atari ibyo kubamwo ahenshi ntibyubahirizwa ingaruka zabyo ni uko imyuzure iteye yamihera muri bene ivyo bibanza abahara bagatikira nk'uko vyama vyisubirije mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura buri mwaka ijwi ry'Amerika
mukomeje kumva radijwi ry'Amerika turebe uyu munsi mu mateka ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa kane mu 1930 nibwo witwaga Tafari Makonnen yimitswe nk'umwami w'abami Haile Selassie wa mbere wa Ethiopia Venuste Nshimiyimana arabitubwira
Tafari Makonnen waje gufata izina rya Haile Selassie yari umuhungu wa Ras Makonnen Voldemichael wari mburamatari w'intara ya Harare muri Ethiopia byemezwa ko yazanye amajyambere muri Ethiopia yahoze yitwa Abyssinia agahindura ubutegetsi bw'igihugu bwagenderaga ku matwara ya Gihake akazana ubwami gubahiriza itegeko nshinga Haile Selassie yibukwa nk'umuntu wakomye mu nkokora umugambi w'Ubutaliyani Ethiopia nubwo bwose bamwe mu bikomangoma bitashakaga ko Ethiopia igendera ku matwara mashya batabyifuzaga Haile Selassie yashimbuye umwami w'abami Menelik wa kabiri ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'1930 ubwo yahise atangira guteza imbere uburezi inganda kandi avugurura ubutegetsi gusa ariko abatarashakaga ko yima ingoma ntibigeze bamucira akari urutega igihe cyose yamaze ku butegetsi ni nabyo byatumye Mengistu Haile Mariam wagenderaga ku matwara y'abamarxist amwirika ku butegetsi ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa cyenda mu mwaka w'1974 yahise atabwa muri yombi arafungwa nyuma y'umwaka mu kwezi kwa munani umwaka w'1975 umwami w'abami Haile Selassie aratabaruka
urakoze Veniste iyo nkuru ni nayo dusorejeho ayo muri aka kanya turabashimiye ko mwahisemo ijwi ry'Amerika mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma
Yaratanze jambo abarundi turiru
gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ijwi ry'Amerika radio ijwi ry'Amerika yabaye
turashimira bagenzi bacu bibanye mu ntara mu masegonda make isaha 12 turashikiriza ikiganiro cy'umuziki tubategurira iminsi yose gatandatu kuri isaha.